muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni amakuru. Mwiriwe nanone neza se, ni Thomas Kamirindi mukiri kumwe. Ijana radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Bisaba ko izo nteguro zica mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo mu nyuma mukuru w'igihugu azitereke umukono.
Uyu ni Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta mu Burundi, asobanura ko amategeko akuraho amakori n'amatagisi ku bifungurwa mbumbarugo atarajyaho neza aracyari mu nteguro. Ni mukanya mu makuru yo mu Burundi. Mbere yo kujya mu Burundi, duhere amakuru mu Fransa, aho abasirikari barashe umugabo w'imyaka 39 uyu munsi mu gitondo ku kibuga cy'indege cya Orly i Paris. Ministre w'ingabo w'u Fransa Jean-Yves Le Drian wahise ajyayo ari kumwe na mugenzi we w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Fransa Bruno Leroux, yavuze ko uwo mugabo wishwe yabanje kugundagurana n'umwe muri aba basirikari bari bari mu kazi ko gucunga umutekano w'ikibuga cy'indege, ashaka kumwambura imbunda ye y'akazi. Ariko abandi basirikari babiri bari bari kumwe rero n'uyu nguyu wagundaguranye n'uwishwe barahafa aho ngaho baramurasa baramwica. Nta wundi muntu wakomerekeye muri icyo hariya ku kibuga cy'indege cya Orly i Paris. Naho ministre Bruno Leroux yavuze ko inzego za polisi n'iz'umutekano zari zisanzwe zizi uyu mugabo mu bikorwa by'urugomo. Ibiro by'umushinjacyaha bw'i Paris bivuga ko urwego rushinzwe kurwanya iterabwoba rwatangiye gukora iperereza. Aba basirikari bari bari ku kibuga cy'indege cya Orly bari mu ngabo zidasanzwe ziri mu mutwe witwa Sentinelle, washinzwe kwita ku mutekano ku bibuga by'indege, ku nzu z'amasengero ndetse n'ahandi hantu hose hari ahantu hose hanyabagendwa mu Fransa. Sentinelle yashyizweho nyuma y'ibitero by'iterabwoba byakozwe mu Fransa mu mwaka w'2015. Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi aho umurwi Messager wavuye mu ihiganwa mpuzamashyirahamwe rya Afrika Coupe de la Confédération CAF mu mupira w'amaguru. Messager yanganije na Zesco United yo muri gihugu cya Zambia ku bitsindo 2-2 mu rukino rwo kwishyura rwabereye ku kibuga cyitiriwe Umuganwa Rudoviko rwa Gasore i Bujumbura. Ni nyuma yaho mu rukino rwa mbere Messager yari yatsinzwe mu gihugu cya Zambia ibitsindo 2-0. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka. Evariste we?
Ndakumva neza Thomas.
Wiriwe.
Wiriwe neza.
Hari hameze gute? Umupira waruryoshye warushyushye?
Umupira wahuje Zesco United wo muri Zambia na Messager Ngozi waruryoshye. Watanguye imigwi yose ishaka gutsinda, igice cya mbere kirangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi bagiye kuruhuka atamuguye ubonye igori ry'ubundi.
Hari igihe twigeze kuvugana n'umuntu witwe Eugene wararaho ngaho ku kibuga cy'indege, numvaga bishyushye cyane. Hari abantu benshi
baje kurorera urwo rukino, bari baje gushyigikira Messager Ngozi nk'abanyengozi bo bari benshi cyane, bari baje basidukanye n'iyongo.
Evariste, urakoze cyane. Reka noneho twumve inkuru wari umaze kutwoherereza mu kanya itugezeho. Urakoze.
Murakoze nawe.
Ubwo rukino rwahuje Messager Ngozi n'umugwi Zesco United wo mu gihugu cya Zambia, igice cya mbere cyago carangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Igice cya kabiri catanguye imigwi yose isatira. Ku minota 49 y'urukino, umugwi Messager Ngozi wabonye igitsindo cya mbere chatsinzwe na Enoke Nsabumukama umugwi Zesco United wa Zambia ntiwariza amaboko wagomboye igitsindo ku minota 62 igitsindo chatsinzwe na Jackson Were yari yambaye nimero 25 ku minota 86 message ngozi wasubiye gutsinda igitsindo cha kabiri chatsinzwe na Ismail Nizigimana ku minota 93 mu mwanya w'agasunuzo umugwi Zesco United watsinze igitsindo cha kabiri cinjijwe na Jackson Mwanza yari yambaye nimero 14 urukino rurangiye karaka baro ku ruhande rwa message ngozi icaba bacakiza igenza wo mugwi Enoke Nsabumukama yabwiye ijwi ry'America ko bakuwe mu higanwa no mugwi ubasumbya kumenyera amahiganwa
Zesco ni ekipi ikomeye kandi iturusha ni imyaka imaze kumara kandi experience iraturusha cyane nitwoca tuvuga ngo twataye icyizere kuko twakina ekipi ikomeye yego yaturuje experience turabyemera kabisa
mwatsindi gori bakari bagombora habuze iki
atabaye makosa ibitego ntivyo kwinjira amakosa yo yabaye ko bari 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 cyane baturuje uburebure ku mitwe niyo wadutsindi
no ku ruhande rwa bamenyereza ba message ngozi bemeye ko barushijwe inyuma yo kunganya ibitsindo biri kuri bibiri Rukundo Jean Dodieu icaba cumu menyereza ba message ngozi avuga ko bagiye kubanda n'abategura umugwi kugira ngo mu mwakuza Mongere basubire mu mahiganwa mpuza makungu.
Kimwe navuga cyabuze sikarito du jeu siki abuze ikintu no vuga no kwita experience kuravya amagori tugiye twakensa twatanga gutsinda igori tube kuduha encouragement ngo dutsinde rya kabiri tubere tugomburana ku maero rero nyine umuntu yavuye kuguhagarara ku mabarare tesirtu ubiratse rero nibaga ko experience ni dukuyemo.
Ariko kubona message ikuweyo ku rukino rugira kabiri ni ntambwe.
Ego niyo ni ntambwe twoshima mugabo twaratifuza gushika kure harenze ngaho kuko byari bishoboka.
Je gukora
twiye kubanda ya du prepara muri championnat muri coupe du president turondera indi tike gusubirayo kuko ni batwa dusubiye okare nivyo byagenda bitanga experience kuko none no musiki koza twa gusubirayo apre turaza ya experience ugira iboneke biragwe ma competition mwe nayo tugabugira ingufu turengera turondera tike yo gusubirayo mu mwakuze
mwomenya ko mu rukino rwo gutangura rwabereye mu gihugu cha Zambia mu ndwi heze umugwi message ngozi wari watsinzwe na Zesco United bitsindo bibiri kubusa message ngozi ugiye guhambya umugwi Vitaro mihigano y'igihugu mu cicaro ca mbere inyuma yaho uwo mugwi wa Vitaro ukuriwe nawo mu higanwa ry'imigwi yabaye ya mbere iwabo no mugwi munana wo mu gihugu cha Gabon ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste rero urakoze cyane message ngozi ivuyemo hari mu marushanwa y'igikombe cya Afrika cya makipe bita Coupe de la Confédération CAF mu Rwanda rero ho nkuko mu bizi Rayon Sport izakomeza ije muri kimwe cya 8 kuko iki ngiki iki kiciro bakinaga ni kimwe cya 16 Rayon Sport yabonye itike yo kujya muri kimwe cya 8 aho ikipe yo muri Mali 11 créateur yaviriyemo FIFA imaze gufata icyemezo cyo guhagarika igihugu cya Mali mu mikino y'umupira w'amaguru Ijwi rya Amerika mu Burundi kandi ingingo yo gukura amakore n'amatagisi ku bifungurwa mbumbarugo yafashwe na leta ntirajya mu ngiro neza neza Fidelite ishatse araduye inkuru irambuye
Indwi zibizira heze inamashiranganje y'u Burundi fashe ingingo gukura amakore n'amatagisi ku mfungurwa mbumbarugo mu ntumbero yo guhangana n'inzara imaze imisi ibonekeza mu gihugu cy'u Burundi yamana aho biruko iyo ngingo ntirajya mu ngiro Mukiganya bavugizi b'inzego za leta y'u Burundi batanze mu ntera makamba kuri wa gatanu Desire Musharitse umuvugizi w'ubushirangange bibega cha leta yashikirije kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro bisabwa ko amategeko ayigenga abanza kujaho
Hariho intego zitatu zagiye mu namashikiranganje kandi ziremezwa zizokura amatagisi n'amakora mwamwe kubifungurwa ariko rero bisaba ko izo nteguro zica mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo munyuma mukuru w'igihugu azitereke umukono
mubona yuko izo ngingo zo ziza gufatwa kumbure atacyo nikiza gufasha abanyigihugu
ikibazo kiravigisiswe ni nama nshinga amateka kandi nabo nyene baserukira abanyagihugu bazobinyarutsa
ibyo biruko mu gihe cy'u Burundi ibiharo bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINWAPE raba ibyigwiriana ry'abantu rimenyesha yuko imyoni zaba batatu z'abarundi zugayejwe na Kigoyi kugira ngo inamashiranganje irinde ifata iyo ngingo ishinge parseme kuri Kenya gufijanye n'ubutunzi yagyasabye leta y'u Burundi ko amatagisi n'amakori kubifungurwa yohagarikwa hari mu kiganiro gishyirahamwe ryatanze mu mpera z'ukwezi kwa mbere mwaka 2017 byongeye umugabo ashinga amateka ijambo 2011 girekezo ya 17 z'ukwezi kwa kabiri wasabye leta y'u Burundi ko yogabanya amatagisi ku bifungurwa mbumbarugo kagabanya n'amakori ku byinjira mu gihugu bivuye hanze mu gihe iyo ngingo itaraja mu ngiro ingaruka mbi ziterwa n'iyo nzara iri mu gihugu zibandanya kwibonekeza mu ntarutana mu gihugu cy'u Burundi inzara iturutse ku mwimbo muke yaravuzwe mu durumbanya umutekano muri iyo ntara igihe mu mezi y'ukwezi kwa kabiri ariko arabi inama ijyanye n'umutekano Bizimungu Juvenal arongoye kopa mu ntarutana shyirahamwe atabagegamye mu bya politike gitaye iterambere
twe twuvuga ariko by'umutekano mwa kino gihe byifashe neza kiretse ko hari utumwe tumusanga dutosikaza byeke umutekano akaro twovuga byerekeye ubusuma usanga bw'imonogoje mwino misi bivanye n'uko mu gihugu abantu bakenye cyane ugasanga ari ubusuma ni bwinshi bwo mu mirima ndetse no mu mazu
inyarutana ihanura bibene igihugu cya Tanzania makomini ya Giharo na Bukemba muri iyo nama y'umutekano haravuzwe ko bamwe banyarutana inzara ibatuma baja mu gihugu cya Tanzania
aho nkorera kuri frontiere hari inzara mu gihugu izuba ryaratse hari mu muntu ariko araraba ariho muvuma abantu bavanga benshi bakajabuka kandi uri kurababaza ati mugiye mubiki ati tugiye gucingero bisikura yuko hari inzara
Denise bahendu ubona musenye wa 10 Giharo ihanuriwe n'igihugu cha Tanzania we muri iyo nama y'umutekano yashikirije ko bahunga inzara yose mu gihugu cha Tanzania bashavuga yuko bahunze intambara
mbisanzwe ibyo avuze n'ukuri nubwo dufite muvuma nini y'abantu bagenda bakavuga yuko bahunze bashitse hariya bahunze intambara mugabo bahunze inzara probleme ni yiherera bamwe banyuranwa bagenda abandi bavuye mu makambi y'impunzi bavuga ko inzara ibiciyeyo umuntu yajanye abana batanu kabona garukanye babiri ngo abandi bananiye kuzana ngo kubera ngo dutoroka twinyegeje ugasanga imijyango yasambutse
kubungabunga amazi y'imvura no kuvomera indimo nimwe byashikirije muri iyo nama byokogwa kubwihindagurika ry'ibihe
kuko se pas normal kwimvura isiba kugwa ukwezi kumwe tukaca duhunga ngo inzara hari ibihugu byinshi bitunzwe n'amazi ava mu gihugu iwacu kubera iki tutokwiyumvira ini strategy yo kubika amazi y'imvura igwa pourtant le Soudan l'Egypte babayeho kubera amazi y'iwacu tugasanze ibiza abantu aho bari hashoboka hose bakiriga
reka tuvuga mu rutana turi nta muntu avoma ku birometero bitatu nta n'uvoma ku kilometero none kuvomera uri kurakura amazi impande yawe kandi myonga yino myinshi yo mu rutana turi kiyo hejuru mu misozi twe mu kiyaya nta mwonga n'umwe bigerukama no muci none wumva tworindira leta gute
hari akantu gatoya kigishijwe n'abantu babaye mu Buganda ico bita karima ko mu gikoni kaya karima n'akantu gato cyane mwe gashora gufasha na famiye uzanye ibido y'amazi kugira ubomere kajya karima ku munsi irakwiye kandi abantu bakajya iminsi ibiri itatu
inzara mu gihugu cy'u Burundi yatangiye kuvugwa kuva mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze mu guhangana nayo mu ntara zimwe zimwe harimo intara y'amakamba yo mu gihugu cy'u Burundi abazirongo barafashe ingingo ibuza ko umwimbo waho ujyanwa gushogwa mu zindi ntara ariko iyo ngingo ntiyatevye ko ubushirangaji bw'intara hagati mu gihugu cy'u Burundi bwaciye bufata ingingo ihagarika izo zagiye zirafatwa na buramatari bamwe bamwe i Bujumbura Delta yishatse jujya Amerika
Federite urakoze noneho tujye kwa Jean Bosco ndarurinze mu Kirundo aho yakurikiye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 55 yuzuye umugambwe Uprona utahukanye insinzi mu matora yashikanye ku ntayo y'ukwikukira ku Burundi Jean Bosco
Ibirori byo guhimbaza imyaka ya 55 umugambwe Iprona umaze uronse insinzi yo mu 1961 byabereye mu ngoro y'umugambwe Iprona iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo Intara ya Kirundo igira 16 yahimbarijwemo iyo nsinzi yashikanye u Burundi ku ntaya y'ukwikukira mu ijambo ryiwe umukuru w'umugambwe Iprona ku rwego rw'igihugu Abel Gashatsi yavuze ko Iprona iziga urukiza kugusubiza hamwe acamenyesha ko biriko birakoreka
Uwo numugambi twihaye twarawushize imbere mu ntara ya Muramvya waramaze gukunda ntabanaka ntabanaka ntara ya Muramvya badasigana bose abari bajuragiritse bose baragarutse mu ruhongore ubu turi umugambwe umwe mukayanza tuzojejo mundwe heze narahaciye abarabaserukira amizira abarundi bose mu makomine atandukanye twaravuganye nabo bavuze bati tuzokwihimbaza isabukuru turi kumwe ngaha mu Kirundo no munsi muri komine ya Bwambarangwe abarongoye umugambwe mu ntara no kugwe kugihugu baraye bavuye ngira ngo saa 5 y'ijoro bavuye banunije bati nta kujuragirika turigarukiye mu ruhongore twari twarahenzwe twibakire umugambwe wacu mwiza
mu ntara ya Kirundo indongozi za Iprona zivuga ko hakiri abakijuragirika batarasubira mu ruhongore umukuru w'umugambwe kugwe kugihugu yavuze ko babandanya kugerageza kubagarura
abadutesheje umwanya tubarondere tubinginge mugaba wanse twibandaniritse twibandanize duhagarare bazoza twaramaze gutsimbataza umugambwe wacu
Ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gastos Ndimo asanzwe ari umudasigana wa Iprona yari yitabye urubanza yagirije bamwe mu ntararibonye za Iprona zikiyoboka Karoli Nditije nk'umukuru w'umugambwe ko zashatse kuburizamwo urubanza go kuri uwa gatandatu
muno munsi ubonye wadasigana baje hariho noragwaye malaria yavyutse aja mu ibara barakubuza ngo nibaze kugira ngo ntamaramare badasigana muragahora gutyo Yagire uzoza kubahenda ngo nimujaha nimujaha abaje nga mwese ijambo mwashikirijwe n'umukuru w'umugambwe dasigana ipoto yababwiye ati je ni twagashatsi ya be umukuru w'umugambwe dasigana ipoto uno munsi banije kurongora umugambwe dasigana ipoto n'ukuvuga umugambwe si kwanje abamaze iminsi nga hariyo jahama hariyo n'undi abangaha itwandiye Karagiye amerikani yatwaye mu gihe wacu ndabizi
uwahora mu nama nshinga mateka Gahama Pasteur ari mu bagirijwe kuburabuza ibirori byo kuri uwa gatandatu Gahama ari yamiriza ibyo yagirizwa asigura ko bidafite ifatiro
nibaza ko impfo n'imfane bijana jewe nta bantu nabujije kandi ntabone nabonye no butsa nta nabona menye niko na yashitse baranshako ndi kwibara baraco kimenda abandi mugabo sinzi ni uwo mwanya noronka wo kuja kubuza abantu hanyuma umunyamugambwe ni umuntu aba afise ofise ku mutima sinibaza ko umuntu afise umugambwe ku mutima wo mubuza ngo yangureka kuja mu nama hama kacareka
Pasteur Gahama yagize nico avuga kubijanye no gusubiza hamwe abadasigana ba Iprona
hariho ibintu by'amavalere cyakaranga mutima kumugambwe byatumye abantu batumvikana sinibaza rero ko ayo mavalere y'umugambwe yoba yarahetse cyanke ko yoba agendegwa ko kubye abantu bavuga ngo basubiye hamwe je nibaza ko ari sloga politike nta bantu basubiyemo bariho abegamiye aho bariho abegamiye ahandi naho bariho namba bariho ntabyonzi mugabo icyonzi cyo cy'umugambwe uriho mugabo umugambwe ukoreshwa uko utari gukoreshwa
Gastos Ndimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba n'umudasigana wa Iprona yunganiye aberi gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona ku rwego rw'igihugu mu gutera kamo abahunze guhunguka mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ahwi. Bega yemwe ukora urira shaka kunyica nyene nyene.
Shamuga uri gukora nka kamashini.
Bega ni mashini na ira terikaru. Ahandi ho ni kursi kuri kiri. Bazi kumara amasayindwi yose uhagaze uri kuravuga atana pose.
Nano kurubukaga boss.
Eh kanano kurubuka.
Kandi shawe no muri pose sinigeze ndakubona mu bandi bigisha. Wari he?
Nari mu ishuri nariko nsigura ibyigwa byabananiye kumva bacha baranka kundekura. Bemeragwe ba pose.
Eh aha. Ati baranka kukurekura.
Eh.
Uri umugenzi wabo cyangwa uri umwigisha wabo?
Umwigisha wabo.
Hari abanyeshuri urumva bahamategeka bigisha.
Ewe sha boss. Ah.
Riga bizoza sitegeko nawe nabanyeshura ahubwo nitegeko mpabwa n'umuga wawe.
Umwoga wawe.
None no jamwe ishure nkaba abana tatatu batahuye ngacangorora izo.
Yo babitahuye.
Ngondo mu prof.
Aho waje kusubira muri iryo shure ugatanga devoir civil. Abo bitora abo babangaye.
Nashi ntanwe yobamo.
Uko kwa ruho guteja kanya ko kuruhuka. None nawe rabingere n'amaso yatukuye.
Asha bobitora gose vraiment shaka bari we uja kubibabaza ntugire ngo nigirikije kugira ndagutsinde.
Jenge mu ishuri nkigisha nta uryogora. Ubabajije ikibazo kamuho. Jewe
nuko bimeze.
Ahubwo mbwira iryo shuri shaho. Aho usanga harimo akigemekeza akagutwaye umuti.
Ahubwo uranyibukije mbe wewe na Maki mutwigeme two ngaha.
Atwige.
Eh.
Erega nawo nafise uwonza ndishima ko nka wewe. Ntiwo tunuka ngo gendana n'utwana ka meme.
Cyabizo, dotabakona barango. Reka kwigisha sigaho turazi naye.
Jewe byiri kuravuga ntavyo ntahura.
Eh.
Aho usanga uhendwa n'abanyarusa kubapfa kubona mpagarara nyine umukobwa. Nigisha. Ngo jenda mazingana.
Asha.
Abo bamaze kumbona nabo bose nabo nigisha. Areka
kwewe. Ewe Cyabizo. Naivote nione nawe nukubeje iyo kaembo ni mbere yawe iyo sigwiwe
none birabujijwe ko mfati ikaye yayibete kandi ndamwigi uze gute ko nafise niza abandi
none nabandi ubigishiriza muhira nka ive
ariko gaboss we na make ababyeyi bamumpaye ngo namwigishe urabasomba wewe nose uza kumbwira ivyo nkora nivyo ndeka je mu vyuvuze byose numbiza taki kuraba kirimo
bari kuguhanura mugenzi Profeti ryamwana sivyo nagata ahubwo niba kandi nimba takigongugira wibuke ko Yvette ari impfubya atagira ababyeyi
jewe rero ndakubwira namba bakuntumye ndakwisabye mama ho ivyo ngira nije ndabizi kandi bureka kundementaniriza ibibi ntakoze ivya Yvette na jewe nibikuraba neto neto bundi ubimenye
jewe reka kundaba gutara umwana nigiye
mwana egeja
Nakusabye bizozo muhama ho rya mwana vuba.
Je sinzi cyo ndondera ko nakubwiye. Mama ho ivyo ngira na Yvette nibikuraba. Et d'ailleurs, sinzi gituma ndiko ndaharira na wewe.
Kazi kawe.
Bisa ndakubise mama ho.
Dori. Dorine. Eh abashingana nyikawusha. Wa Dorine.
Wi.
Dindira shatu jani.
Nyaruka sha. Wenu wana kutu wa cherewe. Hadu sangira wama ze kuduzi drapo wa bankadre ni tu wakira.
Kume nao siga witi nyako wa gukuna manoni.
Hey, deka sha. Ibi nufijara hindu te wangu.
deka sha dorine kunyi. Chibi nufijara hindu te jari kumu nzi na uti kuroga.
Deka sha ivete reka. Hajuri nzuwana soa fatu mugambo wigi kebele ngori ma. Akawaka wakawa ye wangu.
Deka kumgira dori. Ahutashi misi yose ushikira kurufuni.
Ni witwengere sha ni witwenge
mana yanje we wahora wigira umuhatari oya koma nawe umva ico twagucuze wahora uvuga ngo ntiworima wiga muri secondaire none
ndagutera inkuru sha ive ubunafashe ingingo yo kuvyitondera wangu il faut ko papa ndamwereka ko basinita ivyigwa ntabukebuke yego yambwiye ko azuhava nkura mwishyure
oya nawe ntavyo yo kubahuka
ati ni winumiro papa ntumuzi
hewe urya rero ndagutera inkuru ndakubonye hari ikintu nagira ndakubwira
ivyo mbira byose bivuga unyaruka ntiducerewe bo nkura yandi manota ariko bakabaye
umviriza ariko dore ndakubwira urya naho widoga ivyo shuri siwe bigoye wenyene wangu nanje ndabona ko bigiye kunyobera
reka sha Yvette kuburiza abandi bwa bwenge bwawe nabwo bwanyikiye he ubuho rero ko profe bizozemeye kugusigira mate eh abo mwigana ntibazomenya niyo waciye
eh bizozanya ne siwe wundi eh
akakanya tangwe kuzara kwigisha wamaze kumutora amahinyu
umviriza sha done no giri cumpanuro je mbere kuvyo mbona ndahiska kuheba ku
kubera ubuga vete urakomeneza mu mutwe
none ko atanguye kuzarambira ibintu bidatomoye gasha
ivya kubwira bidatomoye nibiki
narakubwiye ko yampaye urufunguruzo gucyumba ciwe
yego none
ubu rero hageze hatangura kuzarambira nganyigicirize mu cumba ciwe umva ivyo bintu ari bikigado
Nega kuntwenza ive uti
reka gutwenga sha dori ahibintu birakomeye n'ukuri jewe nawe uzi ico mfata n'ico ndeka
mukama reka mbebe ntwenge kukuranyisha ndite urajanga ukigira kana nurugiye mushumba ciwe wobiki
ndite nya mama wanje
na nakimwe ntanugira bizotaragya
kuberika temera ko twigira muri sala urazi honye ninge nagoma nkora ko
umviriza wa mwana we ndakubwire ivyo kunda kwigira kajuju nimbuke naye kumenya ivyo bizoza zokubwira byose uravyemera sino watemutsa sanawe
uratanga ibintu by'uburofa rero igira ngaha
ubwo kajidiwe niwaje kwishure wabo rewe
oyi ibyo reka sha tuvyihoze mbwira ahubwo kwibwiriye tubyumvikanye uyikora neza nta na kimwe nizeye wamuntu urabuze umwanya byumvishe
sha kajidiyo izo nzoga wishinga kunywa ntiwoziheba ubona ziri ko zikungura ikivukayemo
umve nani by'abantu bose musigaye umengo murangejwe n'ibiki wewe
twumvikane genda ntavyo ndakwereka
kubera
singera nuko twicana aho ngiho cigenda urumva ivyo bintu nuka
wanyoyi kagayo kawe ubuze je ngo ndanuka jewe jidiyo
igira yombisa
ndakubwasa jewe juranziga wangu ndagutwika ubunyene bace bashaka banyirukane urumva ngo je ndanuka eh
ko umva rero umugabo nkubita
eh ivyo nibiki ivyo nibiki murahe vya musare jidiyo na Francis nibiki
oya messi je jidiyo tinchandonderako
Prof.
Asanje nicariye ndiko ndigira atangura kumbwira ngo nze kumwereka muri enteho yanga.
Je uje narivuze jewe.
Uharira.
Reka uzugwa rurutwe.
Didio stop. Uraronka umwanya wawe.
Iki arashobora kunuka jewe yibaza ngo birijana. Nunavuge fye. Arabe ko naca ndamubgasa ubunyenye rishano ry'umukobwa.
Mesi urumva mesi.
Didio. Reka guturenza amajambo menshi. Hora.
Numa kubera iki ga prof. Ko atakubwira ingene reka ranuka ngo ndanuka jewe Didio.
Eh?
France ndanuka jewe bisubiremo. So bivuga ngo umva umukobwa yarezwe ndakwereke neza bavye yataguhaye ndayiguhe.
Bon, ubu rero birahindutse. Jidio hanze sohoka. Ubu nyine tuzanga muri salle de prof. Okay. Ubu rero turi babiri gusa. Kwega intebe wicara umbwire ingorane ofisi. Jidio.
Sawa.
Jidio, ubwo nubona kusigaye urengeje. Izonge so wadukanye utahorana nibiki? Qu'est-ce qui se passe?
Oya message ntange sinadukanye.
None ibintu byo kwamuraguranana mwishyura ubuza abandi kwiga kutabihorana. Ufite ingorane ihe gaje.
Je ntangwane fise prof.
Basi hoho Francine mufike.
Je nacho dupfa. Je ni mumumbare zicandonderako. Ashora kunyifata mugwa akantu gatacamira kweli.
Ya kuvuga uhazuka. Vuga uke uke kandi mu rupfaso ni ntangere. Nundugombo nkankamire nanje.
Oya, gusa je Francine mumunyihanize ntazo sure kungira kamanyama.
Yakubwiza iki?
Ya nutsi.
Nje
ndanuka. Jewe.
None gashaje dio. Kari wewe wamusanze mu kibanza ciwe. Niyumva kari wagiye kumukoroza.
None sinicara aho nshaka ga prof. Ugira ngo intebe niyo yakuye muhiri wabo.
Urumva ayo manyama yawe gajidi. We ntane ufise wicara ko mwishuri. Ubu rero wabigize ubuhizi kuzuragora abandi bana ariko barigi.
Bangize ko abanyama turahigura nyene. Haje kunzanira aho urofa jewe.
Nuko uvuze. Agajidiyo nubona ko gehugira ingorane mu buzima wewe. Aho niwo hindura ingenda hakirikare.
Neje we nagiziki.
Warukwiye kubona kuri impfu.
Cye ndabizi.
Ukareka ibintu by'ubandi bandi. Ukiga ukamenya mwishure kuko kazoza kawe kari ngaha nyene.
Nubu tiza arabaho.
Nimuvi ngenda guhanuruka nka kumba. Uzokwica udatakubigira. Ehe, tori karamu sinyanga.
Sinya kubera iki?
Sinyanga.
Kubera iki?
Ndagukura amanota ya derangement en classe. Naho nyene kuko nzi ingorane ufise. Ahandi ho byari kugukomerana. Mbe kuva hasi ujahe. Erega ntibirahera.
Yego kweri ngo sinye nkura amanota atakosa mfise. Ubwenge ngo mu bukura ega prof.
Nusinya.
Nukuri nabyo nsinya.
Aho nuna kuri kuri kwegera ingorane z'ubusa. Sinya n'ingoga usubire mu ishuri.
Si sinya.
Kubera
je namwe twaza karenganyo ni kubera iki?
Nuko uvuze?
Ntukwe hamaca baje nkugwa amanota.
Uri kurafinyana ngara kandi byokomera. Nimburu uwo mpanura sinyanga ndagukura amanota amabiheri.
Kwaje hacho je singe na sinye.
Eh?
Majanga mu kigira ibikoko.
Uti?
Nize kwenda wote wati jo nkangwa n'ubusa.
Eh?
Bisa nigire.
Okay. Gena mugaho sindagusange mwishuri. Na bana bibitandiro nkeneye nga mwishuri wanje.
Ayo mashuri anyu nze ndabico nzoba ngo nuko ntayize.
Eh?
Nubutiza rabaho.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha
Nanje mbasezeyeho ariko mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika ibiganiro birakomeza mugiro w'ikende nziza